Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza iganiro ryaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese namwe bakunzi Radio Amerika. Muri kumwe na Frederic Undikije, ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiringo kingana na mezi atatu mu Burundi hatekanijwe amatora akomeye arimo amatora y'umukuru w'igihugu. Abanyapolitiki bamaze gutangaza ko bazohiganwa muri ayo matora barimo abigenga hamwe n'abagenywe n'imigambwe yabo bashika ku 8. Muri abo banyapolitiki hamwe n'abandi bigeze gutangaza ko bazokwitoza harimo umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo yatumwe n'umugambwe Prona uri mu nzego za leta. Umushingantahe Leonce Ngendakumana yatowe n'umugambwe Sahwanya Frodebu. Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL. Umushingantahe Kefa Nibizi yatowe n'umugambwe Frodebu nyakuri. Umufasoni Fidele Nibigira azohiganwa ku giti cy'umugambwe APDR. Umushingantahe Kasim Abdela azohiganwa ku giti cy'umugambwe UPD. Zigamibanga Anicet Niyonkuru azohiganwa ku giti cy'umugambwe CDP. Valentin Kavakure yatowe n'umugambwe FPN Imboneza hamwe na Dieudonné Nahimana azokwitoza nk'umunyapolitiki yigenga. Umwe wese muri abo banyapolitiki azoshikiriza imigambi azorangurira Abarundi mu gihe yogira amahirwe agatorwa. Imbere yuko ikiringo cyo kwiyamamaza gishika, ijwi rya Amerika yaremeje kuzohora ritumira umunyapolitiki wese avyifuje mu kiganiro muri sanga kugira ngo asangire n'abakunzi b'iradio ijwi rya Amerika imigambi yiwe abona ko yotuma Abarundi bamwizigira kandi yongere ishure n'ibibazo biraje ishinga Abarundi. Muri iyo ntumbero rero uyu munsi twatumiye umwe muri abo banyapolitiki. Umutumire wacu ni vice president wa mbere w'u Burundi umunyapolitiki akomeye n'umugambwe Iprona Gaston Sindimwo. Muri iyo neza vice president wa mbere Gaston Sindimwo.
Ndabaramukije amahoro y'Imana abanyamwe.
Murakomeye ngaho i Bujumbura?
Bujumbura na mahoro masa. Abantu bameze neza kandi kimeze neza cyane rwose.
Imvura yaturuye?
Imvura wumva ibyo ni Imana ikora mugabo imvura turabona ko agahenga ubu.
Ni byiza cyane rwose. Imbere yo gutangura ikiganiro rero nashaka ndabashimire cyane rwose kuri aka kanya mwatewe kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika ku bijyanye n'imigambi muzorangurira abanyagihugu mu gihe mwugira amahirwe yo gutorwa mu mabanga yo kurongora igihugu. Mu kiganiro rero twabatumiyemo uyu munsi turifuza ko mwotubwira imigambi nyamukuru muzoshyira imbere. Mbega iyo migambi ni nk'iyihe majambo make?
Biragoye kuyivuga yose ngo tuyishobore mugabo. Nuko twifuza gushyira imigambi mikuru mikuru irabishinga Abarundi, cyane cyane nko mu byerekeye politiki, ibyerekeye ubutunzi, ubutungane, imibano. Ibyo byose ni ibintu bitwabishinga nko mu bya politiki. Ikintu tuzokwihatira cyane rwose ni uko intambwe Abarundi bagezemo mu kunywanisha Abarundi, iyo ntambwe tuzoyifasha kugira ngo tuyishimangire ku buryo Abarundi mu budasa bwabo ata muntu azishyira kwiyumvira ka Buhutu cyangwa ka Bututsi cyangwa ka Butwa mugabo azo kwiyumvira ka Murundi. Ni ukuvuga ubumwe bw'Abarundi tuzobukomeza. Ni icya mbere. Icya kabiri tugiye kongera ingene duha ishusho nziza igihugu cyacu cy'Urundi mu kunagura imigenderanire n'ababanyi n'ibihugu byo ku isi kugira ngo tugire ijunje n'ijambo mu makungu. Cya gatatu tugiye gukora ku buryo amasezerano y'Arusha mu bintu bitari byaje mu ngiro tubishyira mu ngiro kugira ngo bigende neza. Wa mugwi ujejwe amatongo tuzosubiramo kugira ngo tuwuhe ikigega kijejwe gushumbusha abacanke abandi. Nimu wa mugwi seve nawo nyene tuzofata mugongo ku buryo iyo mugwi inyarutsa igikorwa kugira ngo abarundi bamenye kahise kabo kandi bakamenye kumwe ku buryo abarundi bapfuye, abahutu barapfuye, abatutsi barapfuye, mbere n'abatwa barapfuye, abo bose abapfuye ni ibibazo swire guhitana abandi barundi bazira ubwoko bwabo. Icyo kiba tuvuga kiti Sevel tuganiza umunsi aho abarundi bose tuja kunamira abo bose bapfuye dusaba Imana yuko yobakira mu bwami bwayo mugabo ikaduha inguvu yuko abasigaye atanumwe yosubira guhohoterwa kubera ibyo.
Dutangwe kuvuga
ibintu byinshi tuzoshira ku bindi.
Dutangwe kuvuga ku kibazo gihambaye cyane rwose mwashikirije cy'ukunga ubumwe bw'abarundi kugira ngo ntihasubire kuvugwa umuhutu umututsi. Ubuhinga muzokoresha cyane ibintu tuvuga mu gifara strategie n'izi amaleta yose yaje yavuga ko ashira imbere icyo kibazo eka harabaye n'umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi ariko murazi ko ivyakurikiye uwo bumwe butigeze buboneka uwo munsi nawo ukaba ari wari umunsi wejo itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri. Strategie zanyu ni zihe? Ubuhinga bwanyu n'ubuhe muzokoresha kugira ngo uyu mugambi mushikire?
Ubuhinga bwambere ni uko twemera ubwo bumwe atagahato kandi ari umwe uvuye ku mutima. Niyo buhinga bwa mbere. Cya kabiri ni uko muri kino kiringo tumaze turongowe na nyinshi barepetere nkuru nziza yatugiye imbere arerekana yuko amacakubiri uko yaje abayazanye dusanga n'abantu baduhenze tuja muri ibyo turisambura ko nk'impene. Nicyo bituma muri iyi myaka tumaze twashoboye gukora uko dushoboye kose kugira ngo ako kano k'umukuru w'igihugu kidashire mu ngiro. Uno munsi twa dufite ikize yuko abarundi bato bato muri rusange bamaze kubona yuko atari icyo bapfana, nta kintu kiruta icyo bapfana, kuko icyo bapfa ni gito cyane. Kandi turabona yuko mu mibereho y'abarundi uno munsi ubwo bumwe buri ko burashinga imizi, naho twebwe abanyepolitiki bamwe bishobora kuvuga ubumwe butari ku mutima urabona yuko atamurundi niwe umaze kuya guhendwa no kubera amacakubiri y'ubwo bucanga ibiki mbizi. Ibyo rero kinimbeshe tugiye rero kubikomeza, tugiye gukomeza. Urabona ko hari inyigisho zo gukundisha abarundi igihugu umukuru w'igihugu yafashe, ibyo nyigisho zikomezwa ku buryo n'umwana mutoya akivuka izo nyigisho abe zironka.
Nkuko twabivuze gushika ubu abanyapolitike bamaze gutangaza ko bazo kwitoza muri aya matora bashika 8, icyo gitigiri gishobora kwiyongera. Ikintu mubona mwebwe kizobaha amahirwe yo kwitandukanya na wandi banyapolitike niki? Ikintu muvuga ko mwisangije mwebwe niki?
Ubwa mbere ni uko umugambwe udasigana itona atari umugambwe usanzwe, atari umugambwe cyo kimwe n'iyindi migambwe, kuko ni umugambwe wazanye nayo kwikukira ni kuvuga n'umugambwe wa kahise cyane n'umugambwe muri iyo muri ayo makuba yose Burundi bwaciyemo wayabonye kandi wagizemo uruhara kugira ngo umugambwe kandi wazanye intwaro rusange. Naho byagoranye ubu dushaka yuko intwaro rusange ija mu ngiro. Umugambwe wa Shanitona ni umugambwe wa kubu, kuko uno munsi nimba ibintu bimeze uko bimeze nuko umugabo w'ishyaka tunashyizemo uruhara ntangere kugira ngo amanye umutekano bishashagare. Ni umugambi wa kazoza, kuko imigambi yose rwa gasore yateganyije Burundi itigeze ijya mu ngiro kubera abagwa nka biyago, kubera abashatse kubicanishamo. Uno munsi rero uyu mugambi ufise icyo uvuga gisumba n'iyindi migambi. Nicyo gituma twizeye neza yuko umugabo w'ishyaka ugiye ufata ubutegetsi utunganiza bene gihugu igitwa bwa numugambwe karahara mu Rwanda zashuye numugambwe wamenyereye gutsinda kandi wamenyereye no gutsindwa uzi kubyifatamo byose nibaza yuko twenge rero tuserukiye umugambwe turafise amahirwe tuserukira umugambwe ufite ijunga n'ijambo
tukivuga ku mugambwe w'ipolo nyene uwe mugambwe waranzwe n'indyane zikomeye cyane rwose zanatumye mu bategetsi bose bagiye baraserukira uyu mugambwe mu kibanza muri bunyapolitike yari bwamare nk'imyaka nk'iyo eka n'ikibanza cy'umushikiranganji wa mbere kenshi na kenshi abo bategetsi bose bakurwa bivuye ku ndyane ziri muri ipona izo ndyane ubu zaraheze
guhera twoba turiko turabesha mugabo zaragabanutse ushaka kuyaga twarabifashe mu neza ku buryo uno munsi umugabo wa Scarlett Pona ukaba urumwe mu migambwe uremye migambwe ifatanye mu nda mu burongozi bwabo nitwovuga ko byera de cyane mugabo uko biri kose tumeze neza kandi twizeye yuko muri kino kiringo twashize bashize imbere iyo kandidatiri wanje yotuma abadasigana basubira kwiyunga gusumba kugira ngo turonke amajwi menshi ije neza yuko byabaye ko nibyo kitwa mavuze yuko yaranzwe n'indwara kuva kwa gasorapfa habaye gusa gusamburana mugabo kuva mu 2015 twarashoboye inama n'ingingo yuko umukuru w'umugambwe aca kurangiza ikiringo ciwe hanyuma kazuba mu ngata tangorane n'ice gacambere cy'umukuru w'igihugu kugira ngo ishobore kuba twashoboye kugira amahirwe yo kurangiza kino kiringo ni kubera twubashe abaturongora turemera kuba icegera cy'umukuru w'igihugu koko ntitwashobora kugira ngo twinganishe n'umukuru w'igihugu kandi ikindi twashoboye ni uko abadasigana twagiye inama n'ingingo iminsi yose kugira ngo umugambo wacu wifate
murafite akizero ko imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu ubumwe ika indyane ziri imice itandukanye iri muri uyu mugambwe izoba imaze kungumwa
bo no kubwira ko uno munsi atamice irimo hariho abashobora kuba bariyonkoye kubera ishavu bisanke ibindi uno munsi umugambwe uhagaze neza mu mugambwe umwe hariho abashavuye kubera ibicanke ibindi twifuza yuko mbere mu mukamo twateye niko twita duhamagarira abagwa agasore bose gusubiza inkota mu bwubatsi bakaza tukubaka umugambo wacu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Radio Donne muri aho Radio Donne
murakoze ndamukiriza umutumire nyakubahwa
arabumva
ndabumva
muri hehe Radio Donne
yego amahoro neza cyane
muri hehe
amahoro
ndi gitega
akandi kazina kawe ninde
akazina ni ukeneza
ukeneza duga ku ijambo ikibazo cy'imbere turi kumwe na vice perezida wa Burundi akaba kandi ego
ndatangiye gushimiranya kuba umutumire kukuntu yagerageje gutunganiriza abadasigana ku njyane zari zadutse agashobora kwegeranya n'abari ko barasanzara jyewe icyo namusaba ni uko yogerageza kwegeranya n'abandi bose basanzaye biyonkoye ubake umugambwe w'abadasigana iragi rya Rwagasore kuko birababaje kubona n'ukuri umugambwe wari wiyubatse nka kurya utanguye gusambuka hari abantu bafise ikintu bamaze kandi n'ubu bafise ikintu bomarira umugambwe gusa agerageze n'ukuri abasubiza hamwe nk'uko yatanguye kubikora kandi turabona ko biri kubigenda neza twizera yuko bose bazosubira hamwe hama tukubaka igihugu akandi ni nk'akabazo ndamubaza
yego
akabazo ndamubaza nagomba ndamubaze mu migambi bategekanya nk'uko dushobora kubyizera ko umugambi ushobora gutsinda mbega nk'ugwaruka bategekanya iki mu migambi bifuza kurangurira ugwaruka
murakoze Dieudonné reka ibyo bibazo arabyishura mu kanya reka tubanze dufate na Adonis
we
muraho
ndabumva
amazina yawe yose tubwire neza amazina
Niyonsaba Adronis.
Niyonsaba Adronis.
We.
Duga kujambo kiwazo chimbiro.
Bo, nagomba ntangure nshimire uwo mutumire wacu.
Yego.
Nadutoshimira.
Sawa sawa, nagomba ndababate rero ikibazo mwibanya kubaho abatumire.
Yego.
Yego.
Reka muri ko muraraba ku bintu byabaye kuva Demir Kenze kugeza uno munsi. Eko nkamwebwe nk'umukandida wo mu mukambwe ikorona hari ikintu mwa bamwiteze kuzokongera kugira ngo natwe tubone yuko hari ihinduka rizoba canke muzobandanya mukorera kuri ibyo byose byaranguwe muri 2015 nkamwebwe nk'uko uwo mutumira ahejeje kuvuga ubwa mbere n'iyihe migambi nyene muzoshira imbere kugira ngo twumve yuko tubaye motive.
Murakoze Niyonsaba Adronis. Reka vice perezida wa mbere w'Urundi atangure yishure eka agira ico avuze ku ciyumviro ca Dieudonné Bukeneza eka n'ikibazo yabajije hanyuma aca atandukira n'ico kibazo mumajije.
Bo ubwa mbere turashimira abo bose batubajije kuko bafashe baterereye abandi barabaza kugira ngo bamenye ikibazo cya mbere cerekeye ubumwe bw'umugambo w'agasigana efone aho dushobora twaragerageje guhamagarira abadasigana bose bagwa agasoro twebwe rero hari ikibazo bakunda kuvuga kijanye n'abandi bahari z'umugambo twebwe ntitwabifashe aho hose hafi twabifashe kuva ku badasigana ba kera abana babo inshuti zabo twebwe kuko urazi yuko umugambo wose ntitona umeze ingorane benshi baciye baja mu yindi migambo twateye akamo abadasigana bagiye mu migambo itandukanye kubera amatwara mabi y'umugambo cyangwa ibi n'ibindi uno munsi umugambo ukaba ari umugambwe uri mu rwaruka rwinshi n'umugambwe urimo abahumure n'umugambwe tubona yuko n'abakera bariko barawuhurumbira bari bawuvuyemo kera tugasaba rero nabo benshi bataraza ni bamwe bavuga bati henda bayiki bizogora mutashize hasi nzoza abo nibo dusigaje kugarukana abo nabo ni bakeyi turiko tuiga strategi ingene twoje inama n'ingingo tukabarondera kugira ngo iyi kandidatire yacu tuje hamwe twabikoze kandi turabikora niuko mu rugamba rwa minsi yose rutatworohera kuko n'iwacu muri twebwe hari abatabyumva mugabo ko iteza kubumvisha kuko nitubona idatsinze kandi tutarose amajwi menshi byogora ibyerekeye abajene ibyerekeye abajene ni uko twamenyesha yuko turi ko dukora n'abajene benshi imigambi myinshi urabona ko leta y'uno munsi yashyizeho umugambi wo gushyiraho ibanki y'abajene tugiye gukora uturere kose tugwize akazi hariho abo bajene gikuru niko abajene bagura babihebura kuko akazi kataboneka nk'uko bisanzwe ugasanga akazi rimwe na rimwe gatanzwe urambe imigambo cyangwa ibindi ibyo rero tugiye gushyira mu ngiro politike ivuga mbere n'amasezerano yarusha ibibanza bya politike ibibanza by'ubuhinga kandi ubuzi bugatangwa ku mugaragaro tugiye gushyiraho politike yayo twita decentralization icyo bita leta loko ku buryo ibintu byose bizokorerwa mu makomine ku buryo musantere azibazi yuko bisaba shomeri bangahe bisabize bangahe musantere akaba ari we jisho ry'umukuru w'igihugu koko iki tugiye gukora ni uko hariho ibintu twabonye muri kazi aho umugambwe uba uri ku butegetsi uba icyo ushaka kuba leta urasanga rero umugambo uri ku butegetsi urasumba abakozi babo bagasumba umushikiranganji tugiye gusubiza icyo twise la restauration de l'autorité de l'état aho umushikiranganji muri leta aba afite amabanga ari we uba responsable wa mbere y'uri kubirangurwa muri icyo gikorwa ciwe azobajejwe abajene rero dufise imigambi myinshi gutanga ubuzi mu makomini iwabo cyane cyane tukizeza yuko abarundi nituri benshi cyane bose kandi
izo nyishu mbona ari nyishu zihaye zishikiye ku nyota umwe mu baduteye akamukanya Niyonsaba Adronis yari yabaje imigambi mishasha muzobandaniriza ku migambi leta y'Uburundi yatanguye mu 2015 cyangwa mufite indi mingame mishasha
kebwe nitwoza tuvuga tuti tuje gukuraho ibyariho tuze gushitsa cyangwa gushikana imigambi myiza ikirakoze tukongereza indi migambi turaje umugambi w'igihugu w'iterambere tuzoja kuwushyira ku mugambi mwiza cyane tugiye kuwushyitsa kuko imigambi yamyifatwa yamirirwa gute mugabo tugiye kuyishyitsa atangorane ibyo rero tuzoraba dufatanyije n'abadasigana n'abarundi bose kandi kitwe ibyo tuje kugira ngo dutware abadasigana tuje kugira ngo dutware abarundi bose kuko muri kahise twaboneye ko abatsinze bamwe usanga batsindira
Ndenzako
urafite kibazo urafise icyumviro
nuko ikibazo intererano no gushima bimaze yo kuba stock murongo y'ijya America gusubiraho kugira icyo cyikirijeho ndashimiye cyane bimaze yo icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu ndamutera intege dewe sindi mu mugambwe wiwe ariko ndamutera intege atera imbere nk'umuzinga arashyikiriza ibyiyumviro birashe bihumuriza abanyagihugu cyangwa abenegihugu nk'uko bahora babivuga ariko hari ikintu nyakubahwa ndamuboneyeho kugira ndamubaze kumbure ari bumere umuco ariho ikintu yari yavuze yuko ibintu batangisha amafaranga bajya abantu batagisivero yari yabivuze ko byohagarara burundu ariko nyakubahwa tegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu byarakomeje sinzi ko akamo kanyu bakumvise cyanke koba izindi mva ntawe ubizi sinzi ko mukongera mu gatera kandi kamo nyakubahwa tegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu
reka ndamu jambo aguhe inyishu ngufi
bimazeyo alo
yego
nkamushimira cyane byimazeyo ukuntu yateye akamo imigambwe imihari itandukanye agatera akamo ubu haragahengwe naho atazera ngo de haragahengwe ijambo yashyikirije abanyagihugu abahumuriza ko bobana mu butandukane bwabo bobana bubahana ndayimushimira cyane ni intwari arashe nkayo naho ejo yoza mu kindi kibanza gisunze cyari ngubu umukuru w'igihugu tanye
murakoze Leonce ndenza ko reka agire icavuze ku kabazo mubajije
yego murakoze Leonce gushikiza icyo yumvira twebwe icyo dukora nuko twashimira n'Imana kandi twamagara gukorera bene igihugu bose mu butandukane bwabo kandi ibyo dushobora twabikoze hariyo n'ibindi byatunaniye turashobora twateye akamo kacanga kandi bikaba tutashobora kugira ko kuko ngira ngo tutari dufise ingufu zihagije zo kugira twebwe ibintu byose bijyanye n'amategeko kuko ibyo twifuza gushikako kuko hariho mbere nari navuze ibyerekeye abataxi zero niko babyumvise nabi bamwe bamwe nari nasabye ko abataxi zero boshyiraho ishyirahamwe ryabo ribagenga kuko twavuze yuko hariho numva mutoza amahera ku mugoroba ayo mahera muyashyira mu ishyirahamwe ribagenge ku buryo ejo uzorwara nari nambere natanze n'akagororo k'abasirikare muri sekadi ku buryo iryo shyirahamwe kuko uno munsi yabo ngo rwaruka ariko inyungamakinga kubera rufise ingufu mugabo ejo nta nguvu uzorushije ayo mahera yoza agasahiriza akaja mu kigega kizofasha kubatekereza cyangwa kubafasha mu gihe bazaba bafite ingorane ibyo bavuze cyane rero n'imigambi rero twashyize imbere ejo nitwagize n'ibyo ibyo byose birimo gutunganiriza kazoza keza abenegihugu kuko uno munsi turakomeye turadufite ingufu ubwo tumenye yuko ikigo cya sad kandi twasaze ubikeneye yuko ukiri muto agufata mu mugongo ucanga asanga aho wabitse wikora ku byo wabitse.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na David.
Alo David, ndabumva.
Muraho David.
Aho ndabaramutsa ku Ijwi ry'Amerika, mwongera ndabasaba mu ndamukizi icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mwatumiye.
Narabumva. Kandi kazina kawe ni nde David?
Nitwa Kwizera David, nkamerereye mu Kirundo.
Ni byiza cyane rwose. Bafite ikibazo, bafite icyumviro?
Icya mbere ndafise intererano, nkongera nkagira n'ibibazo. Mfatiye ku byo yavuze nk'ibintu byerekeye abajene. Nka jewe ndi umujene diplome 5 ans au chômage. Numvise yuko hari imigambi myiza ego ya decentralisation, ya création y'ubuzi mu makomine cyangwa iki. Mugabo jewe nize nk'ibintu bya ekonomi, ngerageje kuraba nkihanka nk'akarorero mu bihugu byo hanze. Ikintu tubona ngaho iwacu kibuze, harabuze nk'ikintu nokwita sedation y'ubuzi mu mafonksiyariyo yose. Ugasanga hariho nk'umuntu yokise nka poste iyariyo yose kuzorinda abe umukukuruke. Ni kintu nosaba nk'umukandida ejo Imana ibagiye imbere n'abanyagihugu bakabizera, mugashobora kuba nk'umukuru w'igihugu. Harakenewe yuko nko mu kibanza cyari cyo cyose poste yariyo yose ihari mu gihugu, kubera ko abajene jeni baza yuko ntidutera duje inyuma, ahubwo tuzotera twiyongera uko imyaka izogenda ije imbere. Yuko bakwiye gufata nka nimba ari nka diza ava bakintrodiza amujene yitwa nk'umuasista kugira ngo yaprene ijyameke. Kuko ngerageje kuraba nk'ubu l'education burundi si ikintu novuga ngo kiratuma tugiye kuri tene kurondera ubuzi yuko tuba turi eligible, but experience baba dusaba usanga tutanayifise.
Muri make
iyo ni intererano yanjye.
Yego, ikibazo.
Ikindi kintu nagomba kuvuga ni ikintu mbona ari ikintu cyishe nk'abanyagihugu b'Abarundi n'imigambwe ariyo yose yitoza mu Burundi. Jewe nta na hamwe negamiye mu bintu by'imigambwe, ndi umunyagihugu ari nta mugambwe n'umwe ndimo. Nuko nk'uko yabyivugiye wenyine ati twebwe turamutse dutwaye nitwo twarira umugambwe cyangwa nitwo twarira ubwoko, nitwo twarira iki. Nibaza yuko yoba ideoloji ijya mu banyagihugu bose, tukamenya yuko umurundi n'umurundi ashobora kuronka akazi cyangwa ashobora gukora ikintu yipfuza guteza imbere igihugu ciwe na bene wabo b'Abarundi. Icyo kintu kihabaye cyo bari ibintu byiza.
Murakoze Kwizera David.
Nari mfite ikibazo kimwe.
Niwihute akanya ni gato, abandi barinde
nibeshe. Ku bintu byo gutanga ubuzi, mugabe ibyo n'ibintu twama twumva ku bantu bose no mu migambi yose babivuga. Simvuze ngo atabidudurira akavuga ati nuko yovuga ikintu kimwe akavuga ati tudokreya iki n'iki kugira ngo ubwo buzi buboneke. Murakoze kandi mwakoze kumpamagara.
Murakoze Kwizera David. Ikibazo cyawe ika intererano yawe ni intererano yumvikana. Reka tumuha akanya vice perezida wa mbere w'Uburundi agira icyo ivuze ko ika nicyo kibazo cy'abakukuruke, ukuntu urwaruka gushobora kumenyerezwa akazi hakiri kare kugira ngo ntibaze barusaba experience rudafise. Duga ku ijambo vice perezida wa mbere w'Uburundi.
No, turamushimiye kubyumvira yashikirije. Niyaza yuko abantu nk'abo batumye kugira ngo bazatange ibyumviro dushobora gukorera ko tuzokorera ko kugira ngo dutambutse igihugu cyacu Burundi. Ibindi yavuze byerekeye ubuzi n'ubusukogira gutya mu gace tumenya mu migambi twashize imbere hariho kubakira inzu icyo twita rejima sosiyo icyo twavuze bino byo gushyira ingwate twise legalisation y'igihugu kugira ngo abarundi bari mu misozi baje kuba ahantu hameze neza, hubatse neza, hari amazi, hari amatara. Mbere tukifuza ko hubakwa n'amagorofa ku buryo n'ayo magorofa hamwe abahutu n'abatutsi nawe uzira guturira apartema y'umwe cyangwa iyo byose bizotanga akazi kugira ngo bya biganze bahora babamo tuje tugira imwe twise mécanisation agricole abarundi barimire hamwe bashorere hamwe amacu tugira nyama twaduhinguriro twivyimburwa twagize tubyigire twenyene tukeneye gushora hanze amashugwe ibyamwa birashoboka twaze yuko kubya tubishike ko twadufise ikompanyi y'indege ikomeye ishobora gutuma abarundi bashora ibyo bafise hanze ikitegwa cy'ikawa murazi ikawa ukarifise akamaro kera mu gihugu cy'u Burundi niyo mbere yazana amahera y'agaciro yonyene icyo gitegwa cy'ikawa tugiye kugihagurukira ku buryo umunyagihugu atazobura ahashorera mbere n'aya mukamyo ahora abitwara hanze abitwara mu Mombasa cyangwa ahandi cyayi indege zizoza kubigitura ngaha mu gihugu hanyuma abarimyi b'icyo gitegwa bakaba abasosiye babo baje kudushora icyo cyaha ku buryo inyungu izobibonetse nawe washikira ibyo rero tuzobigira dutwishinze ibyo imigenderanire cyangwa gushyira hamwe n'abandi ibyo byose bizotanga akazi abarundi ku buryo mbere Burundi tubugira igisagara kimwe birashoboka
nubujya
dufise umugabo mukuru wa politiki uri hagati y'igihugu kimaze kuronka amabarabara meza nta murundi n'umwe yotaha yoguma ku kazi yotaha aza muhiriwe agateza imbere ruguru iwabo ibyo rero niyo mugambi twihutira kushira mu ngiro
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'Amerika turi kumwe na Simon muri aho
ndabumva
muri hehe
yewe ndi mbere ni mbere idayisarama ariko ndi umurundi ntabanzi makamba nyandaracyo
kandi kazi kawe ninde
Jomana Simo
Sibo mana Simo
yego ariko ntabwo cy'amatazi ya nokarasi iki
yego ni byiza urafite ikibazo urafite icyumviro turi kumwe n'umutumire vice president wa mbere Burundi aherutse gutorwa n'umugambwe ipona kugira ngo aze ahiganwe ku gitecyo cy'umugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu murafite ikibazo murafite icyumviro
eko icyambere reka ndamuramutse nyakubahwa vice wacu
yega rakumva
ndabaramutse
eko ndabaramukije kandi akimeye n'icyo cya Amerika riduhugiye ko gihe umunyagihugu umuco ntajyamo na rinse nta kera ntajyamo na rinse ryo kuvugana na vice president
urakoze gushima
eko
nimuri yarahindutse
eko kare wajyaho bavuga ngo ntabishoboye ariko ubura bishoboye n'ibindi bizobishobora
amen
amina icya mbere ndashimye kuba demokarasi yaratsimbataye mu gihugu cyacu naho bamwe mu tutari mu gihugu ariko demokarasi yaratsimbataye ubirazi ugeranyije n'ibindi bihugu turimo bituzunguruke ikindi mbona nuko iterambere cyo mushyira imbere nta terambere ryoboneka mu gihe mu ntara hagati hatari ibibuga by'indege kugira ingenzi zigendere hajya ahantu zibone ibiratiro byahajya ahantu kugira icyo nuvuga ni n'amahera yinjira mu ntara cyangwa mu komine ibyo ratiro iba irimo icyo mwokiraba ibibuga by'indege bikaba mu ntara ntazi nta nyinshi karakina mu gihugu ikindi ikibazo cy'umuyagankuba ni ikibazo cyane gikomeye icyo kibazo mwokiraba mukakiraba kuba amasoko ntanga nguvu menshi kugira n'abandi bafite amahinguriro bafite ubushobozi bagacireye amahinguriro kugira urwaruka ronka akazi kuko leta ntiyoshobora guha akazi bose nibyo kunda kuko abize turi benshi ababeje amashuri turi benshi bamwe twakiye duhitamo kuyirondera akazi ahandi rero amasoko ntanga nguvu yogwira aha munyagankuba ukagira nti ukaboneka nyakubahwa
murakoze
ego si ntwara umwanya w'abandi munini ariko byoba byiza amasomo nk'aho umuhagira ntakaboneka kugira amashyira hamwe nayo yagira yakaboneka kugwisha amahinguro akaboneka kugwisha urwaruka ronka akazi
murakoze si simo Sibo mana ku ntere ya numu tanze mukanya vice president wa mbere Burundi aragira ico ivuze ko ariko imbere ya Rika duhijambo na Vincent Muraho Vincent
Ega mahoro neza
Mahoro neza muri higa Vincent
Cindi Bujumbura
Ya kandi kazina ninde
Kazina ni Muhezagiro
Muhezagiro duga kwijambo cyumviro ikibazo
Daramukije nyakuba kwicana cegera cambere cy'umukuru w'igihugu.
Urakumva?
Daramukije nanje.
Ego ndanabakeje kubona mwaratowe kugira ngo muze muserukire igihugu mu matora. Hanyuma akabaza kamera shaka ndabaze nyakuba hacegera cambere cy'umukuru w'igihugu mwari maze imisi mutwara ariko mu gisagara cha Bujumbura wihweje hariho ibazo bitandukanye hari ibibazo bijanye cyane cyane n'amazi aguma tera igisagara cha Bujumbura gasanga isagara abantu baguma batwagwa abandi bapfa abandi bamoregwa inzu mbega mugiye kubyifatamwe gute mugambi mufise n'uyuhe hanyuma ikibazo kajanye nako nyene igisagara cha Bujumbura igisagara cha Bujumbura giye kwihweza neza ke urabona ko heji mu gisagara ha usanga hacafuye ugasanga kubera ibyo bijanye n'imvura n'amazi menshi ugasanga abene gihugu benshi baragura nk'ibintu ugasanga batera mu gisagara ugasanga gisagara cyuze ni amasashe ipapuro ibintu byinshi by'imicafu mu gihe ukora kugira ngo gisagara cya Bujumbura kibi gisagara gisukuye kwanza ukagira kabiri mu mwarato kugira ngo muze mu shore guhiganirwa ikibazo cy'umukuru w'igihugu ariko mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari hanze abantu batari bake bahunze igihugu cy'u Burundi ndetse na bene wanyu b'abanyepolitike mbega mugiye gukora kugira ngo abanyepolitike bahunze igihugu cy'u Burundi batahe mbega mugiye gukora kugira ngo impunzi ziri mu ibyo bihugu bitandukanye duhane imbibe ndetse n'abari mu bihugu byo mu makungu biri kure bashobore gutaha twaze twanze utwo
murakoze Vincent Muhezagiro reka tu gusabe utangure ubyicuvuze ku ntererano ya Vincent Muhezagiro avuga cyane cyane ku kuntu ho biterambere mu Burundi kubaka ibibanza by'intege mu bice bitandukanye by'igihugu reka akaba kandi yasabye no kuba amahinguriro mu kanya gato y'umuhinyishu muce mujana no kuri ibyo bibazo byo mu mushya na he Vincent Muhezagiro bose basa muce mujana no ku kibazo cha Simone muduge ku ijambo kuri ibyo bibazo byose
ndashimye abo bahije kubaza ibibazo no gutukunganira bo ubambere uyo yavuze ibiza by'indege turaje igihugu ko kishifashe twoba kigashima kikibuga cy'indege cyoba kiriho kigakora ibindi bibuga by'indege byo kwiza ni hanyuma ibiza ikibuga cy'indege cyamaze gukomera bitwo kubaka ibindi bibuga by'indege aca nk'ahandi tutararonka indege cyo tuje twihutira niko twoca dushiraho indege ishobora gufata iganda zwa dufite ikabigunza hazwe ko indege kugira kompanyi indege birafasha cyane kuko kompanyi indege irashobora naho gufite umubanyi mutabanye neza ukarondera undi mubanyi umujabutse icyo rero ni gikorwa tugiye gushyira mu ngiro kuko ni benshi twabonye badusabye ko twogira twoba ari kurabwira abantu indege mugabo bikaba bifashe gukunda mugabo twebwe tumu migambi dufite nuko twogira ikibuga cy'indege yurindirwa na bose mbere cubatswe ku buryo bwa bene gihugu bo nyine ubwabo kuko turafite abarundi bafite uburyo bwo kubigira icyo rero nitwogira ibibuga by'indege byinshi tutaratanga kugira icyo cya mbere tukagira neza mbere tukaronka n'indege icyo nicyo kiyo kwihutira cya mbere kuronka indege hanyuma n'ikiriho kiyakora nk'uko ibindi biri hanyuma impunzi n'imizenye abaturiste turafite politiki ijyanye ingenzi byogenda tuzo biyashikiza ibyo nibyo nihagera ikibazo kindi yavuze cyerekeye umuyagankuba ibyo byose turiko turavuga ntidushobora kubishika ko tudafise umuyagankuba ushika ku mitumba yose muri ya mavilaje twavuga ibyo rero uno munsi amabaraje ariko yubakwa arakwiye nuko ayo magomero izo ngomero zo gushirizwa umwete kugira ngo mu minsi iri imbere zitangure gukora n'izindi tuzishireho kuko hariho uburyo bwinshi bwo kuzana umuyagankuba icyo turwara menshi ni uko umuyaga nkuba ukwiye uzojaho kuko najya ashyira hamwe ibihezo ariyo byonyine rero kugaragaza umuyaga nkuba twavuze yuko ubutunzi twifuza ubutunzi bimwita ekonomi liberale ku buryo tuliberaliza ku buryo umuntu umwe atakwizizira ibibazo bwiwe akica agakiza wenyine kuko yuko bobihiga muri benshi.
Vincent muhezagira nawe yabashije ibibazo bihambaye cyane rwose ikamucafu uri mu avuga ko uri mu gisagara akaba avuga n'imvura n'imivu ihitana ibintu by'abantu n'abantu ikakaba yabaje kandi n'ikibazo cyo gutahukana abanyapolitike baba abanyapolitike kandi impunzi z'abarundi zose muri rusange.
You have $38.
Nibaza ko telefone reka mu kanya turarondera vice president wa mbere Burundi Gaston Sidimo telefone nibaza ko isani iriko iragorana ariko yagomba kwishura ibibazo by'umutumire Vincent Muhezagiro yavuze cyane kukuntu muri iki gihe mu Burundi cyane Bujumbura n'ahandi hagwa imvura isegenya igahitana ubuzima bw'abantu igahitana n'ubuzima eka n'ivyabo byose akaba kandi yabaje n'ikindi kibazo nkura mutima ikibazo cerekeye abarundi bari hanze igihugu baba abanyapolitike canke abarundi basanzwe akaba rero ivyo bibazo byose mushyantaye Gaston Sidimo na vyishura mukanya telefone isani cyitse ariko mukanya nibaza ko aza kuboneka ibibazo bindi ariko arishura bya bibazo navyo nyine bihambaye ya Vincent ya Simon Sibomana ari muri Tanzania akaba yatanze nk'intererano akaba yavuze ko kugira ngo habe iterambere yatanguye ashima cyane cyane demokrasi iri mu Burundi akaba avuga ko iterambere kugira haboneke iterambere mu Burundi hakwiye kuboneka nk'ibibanza by'indege mu ntara zitandukanye uyo n'umugambi ukomeye ariko uzofata igihe kirekire akaba kandi yavuze n'ikibazo nkura mutima cy'umuyaga nkuba ikibazo gihambaye cyane rwose mu iterambere ry'igihugu vice president wa Burundi wa mbere Burundi Gaston Sidimo ibyo bibazo rero n'ibibazo yasanuraheje guca hirya nino tukaba twizeye rero ko mukanya ikibazo cy'amatelefone gitorerwa inyishu kugira ngo abandanye ashikiriza inyishu ibibazo abanywanyi bariko barabaza reka twariko tuvuga ko Vincent Muhezagiro yari yabaje ikibazo c'impunzi ika n'abanyapolitike bari hanze cyane rwose nyakubahwa wa vice president wa mbere w'Urundi mugihe cyo mumbwiye ika mugire n'ico muvuze kandi ku kibazo c'isukurike ryo bariterwa niyo mvura nyinshi muduwe ku jambo muduwe ku jambo turabumva
icerekeye impunzi abahunze abanyepolitike nuko ipona igiye ku butegetsi umugambi dufise nuko Burundi ibyabaye byose tubyibagira tugatangura ubuzima bushasha bushingiye ku mategeko y'igihugu ukuvuga rero twe muri ipona abari hanze cyangwa abandi ntacyo dupfa twifuza yuko bimwe twita remettre le chrono à zéro je ne sais pas gukora mu cyamaze iteke imicafu ikimubaza yuko igisaga cya Bujumbura nibaza yuko niho mvuka nibaza ko icyo kizoba mu byambere kuko n'ubu hariho amashyamwa mwame yaramaze kuza kubifasha kudubisaba mugabo arasiye kubemererwa twebwe rero twatuzo kandi twaba dufise na n'umugambi bimwe tuzobikora mbere iyo micafu ikavamwo umuyaga nkuba ari umwe isatika inganda abantu bakamerwa nabi icyo tuzoshobora gukora twemereye abarundi nuko tuzosha tugira icyo bita ikiyaga Lac Dorotedu kugira ngo amazi ava kuri contrefort yose azozisanga muri icyo kiyaga agaca aja mu kiyaga Tanganyika atangura mbere tugashariza ikiyaga igisagara cyacu ku buryo murabona yuko uno munsi kubaka inzu kwitanganyika bakubwira ngo banza kubaka ku metero 150 cyo kifuza abagira neza zo kubaka mu mazi tube nk'ibindi bisagara byo kwisi ibyo tuzobishika ko mu midonido mu byo tuzoshikiriza nibaza yuko Mucha
makini yari yavuze. Ego me tubibutse nshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio nk'ijwi rya Amerika ikiganiro muri sanga mwaka kanya turi kumwe na Alpha. Muraho Alpha.
Amahoro.
Amahoro neza muri hehe?
I Burundi.
Ya majahe.
Ntara gitega mu bwo mukuru wa politike.
Na kandi kazi nakaba ninde?
Ndize ya Fred.
Ndize.
Ego.
Alfred, Alfred.
Oui.
Ego duka ku jambo kibazo cimbira.
Ego, ngambe manje gushima ko mutegetsi. Ego, ni intererano cyangwa icyumbiro nashaka gushikiriza. Ariko twe ngahi buwacu Burundi kugira ngo dushobore gushika iryo terambere rirama. Allo?
Duka ku jambo turakumva.
Ikuya dushobore gushika ku terambere rirama. Nuko bwa mbere cyo gisata kidakorewemo ibikorwa by'iterambere ukubanza kuduza umurimo tunze umwe n'igihugu ati na kimwe dushobora gushikaga kuko nabo bose ba mu bisagara nabo bose bakoze zo mu bisagara babikora kubera ibya mwene igihugu wo hasi bijya bintu yakoze kuko nibyo bibatunga hanyuma icyo kimaze gukorwa cyatuza tukagaruka mbega ku bantu bacyeze ntebe y'ishuri cyaratse Bujumbura kimwe abantu bize gusa none izizo none bari kwabikora gute mbega niyihe politike bari kwazana kugira ngo ayi Bujumbura iyo myuzi iri guhitana abantu iri gukuba ko tubona yuko abantu bize bonyine hanyico nacyo cy'ubutegetsi izizo zo bishika ari uko ijamwe ne gihugu yazoba yarayariye baba yahadze kubera yasuka yuvya bikorwa byo yakora hanyu iryo terambere tuzorishika ari uko ijamwe ne gihugu bijyakora yamaze gutera imbere. Eko ni bya kunashaka ubushikiriza.
Murakoze icyimviro cyiza ndizeye Alfred. Icyo cyimviro turakigaruka ko cyimviro kivuga ko cyane cyane imigambi yose iterambere yoca ku banyagihugu basanzwe cyane cyane abarimyi. Reka tubanze duhe ijambo Alexandre turi kumwe muri aka kanya. Muraho Alexandre.
Ego neho cyure.
Muri hehe mu ntara? Muri he?
Mbe ndi Muranza, province de Muranza mu Burundi.
Ya kandi kazina ninde?
Mbazo mutima.
Mbazo mutima duga ku jambo ikibazo cy'imviro.
Cha nashaka mumbarize umutumire.
Yego.
Kuko murabona yuko mu Burundi ugwaruka beshi baraheza amashuri ntibabona ubuzi. Twashaka mutubarize mbe nkamwe ko nko muri demire venti mwayo matora nkamwe abaye nk'umuperezida y'imigambi yoba afite yotuma ugwaruka rutera imbere n'iyihe niba twashaka tubwire.
Murakoze Alexandre mbaza umutima.
Ego
reka tumuhe ijambo atangure ku ntererano yashikirijwe na Ndizeye Alfred avuga ko umurimyi akwiye kwitabwaho cyane rwose.
Murakoze cyane rwose. Neza ko uwoza avuga ku bintu iyo yavuze yuko uburimyi ari bwo kwitaha rwose kuko aribwo bugize itunga ry'igihugu. Nibaza ko yoba atazi uko Burundi bumeze. Twebwe rero tuzonagura uburimyi, tunagure ibitegwa mbumbarugo mbere twongereze n'ibitegwa bizoshobora gushoka hanze. Turabona yuko nabivuze nari nabivuze ikawa cyangwa icyayi tuzogerageza tubikore neza gusumba ku buryo abarundi bazoshima. Hariho yavuze ibyerekeye uburimyi nicyo cyashyize imbere cyane rwose kugira ngo dushyire abantu hamwe ni kwari kugira ngo abarundi tubahe ibibanza bininiya byo kurimamo kugira ngo barimire hamwe kugira ngo mbere bateze imbere bari kumwe. Icyo gikorwa tuzogishyira imbere kandi muzoraba nido nido iyo migambi nibamara kwishikiriza muzosha mubona iko byifashe. Ibindi yavuze byerekeye ngo abize Bujumbura imyuzure hajya umwuzure twabonye kubera n'iterambere n'iterambere kuko bwa mbere bagiye kubaka amazu ku misozi ihanamye hanyuma ni abubaka bose ntibagira ingene amazi aza uko umurindi uba munini inyuva hejuru niko inkukura itwara byinshi nico bituma twabonye uko muri twe migambi twoshiraho ikiyaga gifatira amazi kuri izo nkombera z'ikiyaga cyose ku buryo mbere n'ibiyaga bijya muri Tanganyika inzuzi zijya muri Tanganyika zishobora kuzigabanya kugira ngo inzuzi zo zijye muri Tanganyika zibe zifite ahantu haba filtrage kugira ngo kuko mu migambi dufise mikuru mikuru niko ikiyaga cya Tanganyika kidasubira kononekara ibyo rero tuzobifashanya n'abarundi bose mu migambi dufise ubundi yavuze imigambi y'urwaruka ngeze twavuze urwaruka turushimbire kuko uno munsi urabona urwaruka wize ugasanga bagize muri pansiyo bataronka akazi tuzoshyiraho imigambi rero uwo ari we wese azoshobora kuronka akazi cyangwa akihe ko tuzoshyiraho ibigega bizotuma aba urwaruka bikorera ibyabo kuko mwazi yuko twafashe yuko abakukuruke tuzohimiriza n'abakukuruke ibyitwa pension anticipée retraite anticipée zibeho kuko tuba twamaze gushyiraho imigambi myiza y'abakukuruke ku buryo umuntu akukurutse icyitwa ko agiye gupfa twararengereje yuko umuntu azobakukurutse azoronka muri bya bigega babika ibice 75% ku ijana y'amahera yahembwa banyu arizo tuma ko mukukuruke aronka agahengwe mbere benshi baje muri leta itandukanye kugira ngo bahe akazi abandi niko nuko akazi gatangwa muri transparence hanyuma tugakreya amashyirahamwe cyane cyane icyo bitwa zendisi agroalimentaire tukazikora ubworozi tukabugarukira eka ibyo byose bituma abenegihugu baho neza
tukabishika ko atangora tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandi kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Bonheur muraho Bonheur
ndashimye
muramajahe
ni mu Burundi
ni hehe
mukamenge
akandi kazina kawe ninde
indesha
nduka ku ijambo ikibazo cy'imvira
kibazo ni cy'imvira fiti
yego
no kuvuga uwo mushinga nayo ariko aravuga turabyumva kandi tugazi neza ukuntu abanyepolitiki bakunze kwemera ibintu ariko ntibabidushyitse yabishyitse mu gihe bariko baratwara nabwirwa ko ndamubaza nti ikinafise yo bariko arategura kiri hejuru y'icyo abandi bamaze gutwara imbere yiwe cyo bari nyabaki ariko arategurira urwaruka ko avuga ko akukuruke akibagira kwaruka kandi ngo gwishye mu gihugu
murakoze Bonheur reka tuagire icyavuze kuri icyo kibazo reka ku ijambo imigambi mufite urwaruka
ngo ubwambere avuze ati icyo mufite gisumbije abandi ni giki nibaza ko atanakimwe gisumbije abandi mugabo twebwe ufite ishaka yo kubishika nibyo abanyepolitike turavuga kandi abanyepolitike muraza aho twaciye muraza aho dukorana muraza ibyo twemeye cyangwa ibyo tutemeye muraza ibyo twashyitse nibaza yuko azotugeze ubwa nyuma hanyuma arahari hanyuma tugehuya kandi hanyuma tumukiwe ikibazo cy'ibyo bintu byabaye cyangwa bitabaye kuko yavuze ko twafashe politike y'abakukuruke mugabo ntitwavuze urwaruka twebwe kugira dutegurire abakukuruke ni ukugira ngo urwaruka ruzokure ruzi yuko rutagiye gupfa ntirwakukuruka kuko twese rero turakukuruka iyo hari igihe muba mbona ugasanga umuntu biba bishyikira ugasanga inzu yigeze gutwara ya shyirahamwe ritigakaniza akazoza abakozi akaza kumbwira icyo ni umufasha kandi mu gihe yatwara ariwe yasa kubishyiraho nibaza yuko ibyo byose ni kwizigira kuko uno munsi Uburundi ko bumeze siko bwari bumeze hirya y'ejo hari intama nyinshi intwaro yakuye uburengeti mu maso bw'abantu barabona ukuri barabona icyo dukora icyo gukora n'icyo tutazikora nibaza ko n'abanyepolitike icyo kimwe nacyo gituma uno munsi ubona abanyepolitike bameze neza abanyepolitike bavuga imigambi yabo atamunyepolitike n'umwe avuga umuntu ibyo ni ibintu bishasha demokarasi nk'uko abarundi bayicuza nk'uko bagasora yicuza ibikirashinga mugabo haciye iminsi ndumiga nabanza kuvuga umukandida wumwe mugo nta mukandida no munsi ndona abaje azoza kuvuga ngo naka 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 azo vuga ibyo je ni ndambwe nini ya cyane gose kandi waziko mukuri vya tumere ko amatora azogenda neza cyane gose kandi sosiye no kuma tuzogenda neza cyane gose ni kuba hano
ariko hariho
undi koko babishoboye
ariko hariho afite amakenga ko ayo matora adashobora kuba mu bwigenge na cyane cyane ko hari ibimenyesha makuru bidakora muri iki gihe aho twovuga ijwi rya Amerika tukavuga BBC tukavuga n'ikibazo cy'abamenyesha makuru muri iki gihe batari bake bapfunzwe
bo abamenyesha makuru cy'abamenyesha makuru si byo bituma yuko amatora agenda neza yemesha makuru cyangwa imesha makuru bitangaza ingine ibintu biko biragenda twebwe abanyamigambwe nuko tuja hamwe tugafatana mu nda ku buryo izo ntamba mizose tuzitegura hanyuma seni ikaja kumviriza cyane abakinyi hakumviriza abarurizi ibyo ni byo byiza gusumba kuko andi ho turaziko bo iyo ishobora kuyumvirwa cyangwa ishobora kuyumvirwa bazi yuko ega abantu bari ku butegetsi bakeneye kubugumako abandi batari ku butegetsi bakeneye kubujako nuko rero baba bashaka kubugumako bo bugumako biciye mu mutekano biciye mu mahoro abashaka kubujako nabo nyene barusha baburondere ata musunikano ugiye niyo sibyo niyo hinduka
murabona rero ko nihagira kwiyamamaza mu kwiyamamaza mu ntara zose ata kibazo eka mwidegemza eka n'imigambwe yose ikabikora idegemza
kubwa leta turimo turabona yuko byose byiteguriwe neza ku buryo atamugambwe n'umwe uzobuza kuja kwiyamamaza nuko tuzokurikiza amategeko ya seni kuko kwiyamamaza uravuga uzo kwiyamamaza kugira ngo seni ivuga ati nakaza bari ngaha ubundi azari ngaha nta kindi tuzobwira duhana tugire ubwo bumwe mu budasa bwacu muzobubona mu kwiyamamaza h'abarundi bazoba biryoshe yabiyoshye abarundi bazogeye kuko azaba ari ukintu rw'abavandimwe uzaba ari ukintu rw'abantu bakunda igihugu atanu ukintu rwo guterana ibidashika
tugaruke kuri cya kibazo cy'impunzi impunzi z'abarundi ziri mu makampi yo muri Tanzania n'ahandi mu bindi bihugu bibanye kana mu bihugu by'amahanga eka n'abanyapolitiki bari hanze umugambi muzoshira imbere mu gihe mubwira amahirwe kugira ngo abarundi bose basubire ku mujyi w'icabibarutse ni
ubwa mbere twaravuze yuko kuva kera twaramagaye impunzi twateye akamo mu maradiyo yanyu kugira impunzi zose umuntu umurundi ari hanze yifuza gutaha ata kandi twarabikoze umushinganji w'intwari ati mu gihugu yirigwa hanze guhemeza abarundi bataye kandi benshi bariko bataha abanyepolitike baratashe bibaza yuko gutorwa k'umugabo azi kandi tubona nuko nakubwiye ibintu byose bitangura umushyivuro twavuga tuti ego birashoboka ego birashoboka ko barundi babana mu mahoro ego birashoboka ko barundi barengere ibyo batandukanije ego birashoboka ko barundi baharanira ku byatumye bagira intambamye mu buzima bw'igihugu
mu kanya gatoya cyane rwose kandi maja make twavuze amaradiyo yugaye BBC na radio ijwi ry'Amerika dukorera icyo kibazo kizova mu nzira rya
icyo kibazo kunibaza ko hariho ababijejwe inzego zijejwe nibaza ko zizobishura mugabo nitwashaka kubutegetsa imizo kitubaza tumenye tukishura
vice president wa mbere Burundi Gaston Sedimu umunyapolitiki zo kwitoza ku giti cy'umugambwe Ipona ndabashimiye cyane gose ku izina ryanje eka n'izina rya bagenzi banje dukorana mu ijwi ry'Amerika kuba mwashoboye kubona kanya ko kuza mu kiganiro dusangire ijambo turashimiye cyane gose turashimiye kandi abanyuwanyu bose baduteye akamu bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo tukadushimiye na ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma turashimiye kandi na Facile yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije rero mwese abatwikiranye umunsi mwiza n'amahoro mutunganirwe mu byanyu no mu banyu.